iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda, polisi y'igihugu irasaba abantu banduye COVID-19 kwirinda gukomeza imirimo ibahuza n'abatarandura, ibaburira ko bashobora kubihanirwa.
Iyo usanze wayanduye ukwiye kwifata nk'uko amabwiriza abivuga y'uburyo ugomba kujya iwawe, inzego zikagukurikirana, aho uri mu mudugudu abantu bakagukurikirana, waremba ukabajyana mu bitaro, ariko rwose kurenga ku kutoya amabwiriza yakurura ibibazo.
Jean Bosco Kabera, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, avugana n'Ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda, umubyeyi umaze imyaka 21 ashaka kwisubiza umwana we yabwiwe ko icyaha gishobora kuba cyarashaje. Amategeko ateganya iki?
Iyo bikorewe ku mwana habariho umwihariko ubugenzacyaha bugaterereza bugasanga ko nta masezerano yabaye hagati y'impande zombi, bigashyikiriza ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha nabwo bukabiregera urukiko, ntacyabuza yuko wabikoze yabihanirwa mu buryo bw'intangarugero.
Maitre Felicien Gashema, muramwumva mu kanya. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania ziravuga ko zitakibona imfashanyo ihagije, bamwe muri bo bahitamo gusubira mu Burundi.
Uwe ni nk'uko yatwakiriye ikadushikana no muri Tanzania, twari tugowe. Reka yo yaratwakiriye n'utuzira dufasha kutwubakira, ahubwo nibandanye n'ubu idufashe. Hanyuma igihugu cy'amahoro nticyaboneka n'iyaba barambiwe, twebwe turiko twataha.
Mugenzi wacu James Joven yabasuye kuri wa mbere aganira nabo. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Mwere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyes Bigirimana. Aloyes, wiriho?
Ndagize mwiriwe Veniste. Tuyahere mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Abajejwe umutekano muri Somalia bavuga ko abantu hafi 30 bishwe mu tondo cyo ku munsi w'Imana ejo, inyuma yaho abitwaje ibigwanisho batereye agasagara gato muri leta ya Galmudug hagati muri ico gihugu. Abantu hafi 30 bagizwe ahanini n'abasivile ngo nibo baguye mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abo bagwanyi hamwe n'abajejwe umutekano mu gisagara cya Wisil, nk'uko abategetsi babibwiye igisata cy'igisomali cy'Ijwi rya Amerika. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shababu wariyemereye ko ari wo ubazwa icyo gitero, uvuga kandi ko wishe 34 mu bajejwe umutekano. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo ku munsi w'Imana yarasubijeho amabwirizwa akomeye azomara indwi zibiri agamije guhangana n'igisanira cya coronavirus candukira cyane cyiswe Delta, kiriko kirarandagata ku rugero ruteye ubwoba muri ico gihugu. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo y'igihugu, Ramaphosa yabujije amakoraniro yose kiretse ayabaja gufuba ababo naho nyene batarenza abantu 50. Ayo mabwiriza kandi arimwo kubuza urudandazwa rw'inzoga ziboreza. Afrika y'Epfo ubu iharura abantu hafi umuriyoni 1,929 bamaze kwandura COVID-19, barimwo 15,336 bashasha banduye ejo ku munsi w'Imana. Abamaze kwicwa n'uwo mugera bashitse ku 59,900 muri ico gihugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwiyavugwa mu makungu, leta z'umwe za Amerika yaragavye ibindi bitero by'indege ejo ku munsi w'Imana ku barwanyi bafashwe mu mugongo na Irani bari muri Iraki na Siriya. Byakozwe mu kwihora ibitero abo bagwanyi bakoze ku bakozi ba Amerika hamwe n'inyubako zayo muri Iraki bakoresheje indege za drone ziguruka zitagira umudereva. Igisirikare cya Amerika cyavuze ko cyateye ibigo bikorerwamo abagenzura ibitero n'ahari ububiko bw'ibirwanisho mu bice bibiri, kimwe muri Siriya ikindi muri Iraki. Ariko icyo gisirikare nticyatomoye nimba hari abafuye cyanke abakomeretse. Ibitero byategetswe na Perezida Joe Biden bibaye ibigira kabiri ategetse ku mihari ifashwa na Irani kuva agiye ku butegetsi haraheza amezi atanu. Hano muri Amerika, igitigiri cy'abasize ubuzima mu ibomoka ry'igorofa yabamwe abantu muri leta ya Florida cyashitse ku bantu icyenda ejo ku munsi w'Imana, naho abajejwe gutabara bakibandanya kurondera abandi barenga 150 bataramenywa irengero ryabo. Daniela Levin Kava, umukuru w'igisagara cya Miami Dade cyaberemwo iryo sanganya, yabishikirije mu kiganiro yahaye amenshi makuru ejo ku munsi w'Imana. Iyo nyubakwa yabomotse mu gaturuturu ko ku munsi wa kane w'indwi iheze. Abategetsi bagumana icyizere ko bashobora kuzotora abandi bantu bagihema naho harenze iminsi ine ibomotse. Muri Bangladesh, abantu indwi barapfuye, abandi barenga 50 barakomereka inyuma yaho inzu y'igorofa zitatu barimwo isambukiye i Dhaka ku murwa mukuru ejo ku munsi w'Imana, aho abategetsi bavuze ko byatewe n'umuringoti utwara umwuka wa gaze waturitse. Abanyagihugu babibonye babwiye imenyeshamakuru ko ibyo byuka bya gaze byasambuye iyo nyubako yarimwo amazu y'uburiro hamwe n'ayakoregwamo urudandazwa rw'ibintu bitandukanye. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi hamwe n'umwami wa Yordania Abdullah wa kabiri barahuye mu biganiro nyabutatu byabahuje n'umushikiranganji wa mbere wa Iraq i Baghdad ku murwa mukuru wa Iraq. Ibi biganiro byeje ku munsi w'Imana byari bishimikiye ku migenderanire mu by'ubutunzi n'umutekano hamwe n'ibibazo bikomeye bya politike bihanze ako karere.
Urakoze hano yizibi Girimana namukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewe akadomo kama na ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni vewe radio yacu
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru tuyahere muri Uganda, igihugu kihanganye n'icyo bamwe bita inkubiri ya gatatu y'icyorezo cya COVID-19, aho barwiyemeza mirimo binubira ko gahunda nshya yaguma mu rugo irimo igira ingaruka zikomeye ku bikorwa bashoyemo imari. Impuguke zikaba zivuga ko ubukungu bushobora kuhazaharira niba leta idatabaye ngo ibagoboke. Mu Rwanda, polisi y'igihugu iraburira abantu bose banduye COVID-19 bakanga kwishyira mu kato bagakomeza imirimo ibahuza n'abandi ko bizagaragara ko yanduje abandi yazahanishwa ibihano bikomeye birimo no gufungwa imyaka igera kuri itatu. Inkuru irambuye Asumta Kaboyi.
Nyuma yaho bimaze kugaragara ko hari abantu basanga COVID-19 ariko bagakomeza kugendagenda batishyize mu kato nk'uko amabwiriza y'abaganga biteganya, polisi yongeye kuburira abo bantu bose ko uzafatwa yaranduje bagenzi be kandi yarazi ko arwaye ibihano bimutegereje. Kuri wa gatandatu urwego rwafashe umuntu wapimwe agasanganwa COVID-19 ariko ntahita ajya mu kato ahubwo agakomeza guhura n'abandi. Polisi yasanze uyu wari wagaragajwe ko afite COVID-19 ari muri resitora ari kumwe na mugenzi we basangiraga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera yabwira Ijwi ry'Amerika ko wafashwe kuri uyu wa gatandatu yaje yiyongera ku wundi mushoferi utwara imodoka watawe muri yombi nawe azira ko yabwiwe ko afite COVID-19 ariko agakomeza gutwara abagenzi. Uyu muvugizi aburira abantu bose bakomeje kwica amabwiriza ya COVID-19 ko ibihano bibategereje.
Icya mbere ni uko indwara nyine barabizi irahari kandi iravura. Cya kabiri ni uko hari amabwiriza ahari y'uburyo abantu bagomba kwitwara iyo basanze banduye iyi ndwara. Icyo dusaba abantu rero ni ukubyemera. Iyo usanze wayanduye ukwiye kwifata nk'uko amabwiriza abivuga y'uburyo ugomba kujya iwawe, inzego zikagukurikirana, aho uri mu mudugudu abantu bakagukurikirana, waremba ukaba bajyanwa mu bitaro. Ariko rwose kurenga ku ayo mabwiriza yakurura ibibazo, kubera yuko uramutse wanduje abantu bikagaragara yuko wabanduje kandi wari uzi yuko bagusanzemo iyi ndwara, urumva biba bigiye mu bintu by'ibihano bikomeye ku buryo byakurura ibibazo. Turababwira rero yuko icya mbere ntibayirinde, icya kabiri n'abasanze bayirwaye nibakurikize amabwiriza.
Polisi y'igihugu iburira abarenga kuri aya mabwiriza ko bazahabwa ibihano birimo n'igifungo. Murangira Thierry, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, yasobanuye bimwe mu bihano aba bantu bazabona.
Umuntu uba uzi ko yanduye indwara runaka ishobora no kwanduza abandi, icyo asabwa ni uko bagomba kwirinda. Mu gihe rero atirinze akagumya kuyikwirakwiza mu bandi, yahanwa n'ingingo y'ijana na 17 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu Rwanda. Umuntu wese abishaka wanduza indi ndwara ishobora gutera ubumuga abakoze icyaha, iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3, ndetse akiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'300,000 ariko atarengeje 500,000. Iri tegeko yari nk'indwara idakira, igihano kiriyongera kikagera mu myaka 20 hagati ya 20 na 25. Mu by'ukuri igihe cyose wahawe resulta positive igaragaza ko ufite ubwo bwandu runaka, ari ubwa covid ari n'ubundi bwandu, uba ugomba kwirinda kuba wakwanduza abandi. Igihe rero bigaragaye ko warenzeho kuri ayo mabwiriza ukagenda ukanduza abandi, iri tegeko riba ari kureba.
Igihano cyo gufunga uwanduje undi yari yarabwiwe ko yanduye covid 19 akanga kwishyira mu kwato kije kiyongera ku bindi bihano byashyizweho n'umujyi wa Kigali umwaka ushize, harimo ko umuntu ufashwe atambaye agapfukamunwa acibwa amande y'10,000, amande y'200,000 ku gutegura ibirori n'ibindi bihuza abantu mu buryo butemewe kandi wabyitabiriye nawe agacibwa 25,000, ndetse n'amande 50,000 ku kuva no kujya ahantu habuzanijwe mu kwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo. Izi ngamba zikomeje gukazwa mu gihe imibare y'abandura covid 19 ikomeje gutumbagira mu Rwanda. Ku munsi w'ejo abantu banduye covid 19 bari 868, bituma umubare w'abarwaye covid 19 mu gihugu hose ugera ku 35,886. Harimo 26,977 bamaze gukira iyi ndwara, abakirwaye bakaba bangana n'8,898. Abo iyi ndwara imaze guhitana baragera kuri 411. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi abantu bagera kuri 18 barishwe, abandi 8 barakomereka mu gitero cy'abantu bitwaje intwaro cyagabwe muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya. Igitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Amakuru y'u Amerika rifise nuko abantu 18 aribo baguye n'imiburiye muri ico gitero cabaye mu ijoro ryo kuri uwa gatandatu ku musozi wa Nyarunazi muri komine Rutegama intara ya Muramvya kwibarabara rya Muramvya Gitega hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi, nkuko vyemezwa n'amasoko atandukanye kwa muganga mu ntara ya Gitega na Muramvya. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika nta numwe yashimye ku mwidondoro w'umenyekana. Abantu bane nibo bonyene barokotse muri izo modokari zibiri, ibiziga 16 biri ku bitaro bikuru vy'i Muramvya, niko rimwe amasoko yacu yatubwiye. Aya makuru kandi anemezwa n'abandi bantu barimo umugabo yari mu bakuye ibiziga mu bisigarira by'imodokari zaturiwe. Je ubwanje bwa minwe niboneye n'amaso yanje ibiziga 15 turiko duterura abahasize ubuzima, niko yemereje ujya Amerika. Umunyagihugu ni nabasigura ko mu ngenzi zari imodokari zaturiwe harokotse bane bonyene, nta n'uwundi n'umwe wa kirazira yaharokotse. Bane bonyene nibo bagize amahirwe yo kurokoka, niko yatwiganiye. Aba hafi yahabereye kino gitero banamenyesha ko ari umugabo n'umugore bahitanywe n'abagizi ba nabi mu gihe bariko barahunga abajejwe umutekano. Twiyumvira ko yibajije ko bashobora kubwira abajejwe umutekano inzira bajanye. Uwo mugabo n'umugore bari bavuye ku rubanza baca batubirana n'ababicanyi. Kugeza ubu abajejwe intwaro cyaba igipolisi bashimye kutavuga ibitigiri by'abapfuye. Stanini Mbona, umustanteri wa komine Rutegama mushuhira, yari yemeje ko abantu babiri bapfuye, batanu nabo barakomereka. Igipolisi cyo cyahisemo kwandika ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikiranganji bw'umutekano kivuga ko hapfuye abantu ariko nica atanga ibitigiri iterabwoba ryahitanye abantu abandi barakomereka mu gitero cyakozwe ku modoka zunguza abantu n'ibintu cyabaye nka sambiri z'ijoro ku musozi wa Munanira nko ku birometero bitatu uvuye ku murwa mukuru wa komine Rutegama mu ntara ya Muranza werekeza igitega amatohoza ariko arakorwa niko cyanditse ijwi rya Amerika yabugeze ubu rimaze kumenya ko hakomeretse abantu munani batatu bariko bavurirwa ku bitaro by'Imuramvya mu gihe ibitaro byo mu Kibimba muri komine Giheta intara ya Gitega bifite batatu nyene naye iby'Ikibuye muri Bukirasazi Gitega nyene bikaba biriko bivura babiri mu gatondo kuri uyu w'Imana igipolisi kiri kumwe n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi mbonera kure bakoze isaka ariko ntacyo batoye mu mihana yari yiketswe gusa abantu bane barimo abagabo babiri bavukana b'abanywanyi b'umugambi Senere utavuganwe n'ubutegetsi baturuka avuka Remiga Hutu yashinze FNL yavyaye SNL batawe muri yompi mwijoro ryo kuba cenda rishirwa 10 ukwezi kwa gatanu guheze abandi bantu 13 bari baguye mu mutego w'abantu bitwaje birwanisho ku ibarabara rya Muramvya ya Gitega ahitwa Burambana muri komine Muramvya mu ryo kwa 2026 ukwezi guheze naho abantu bane barahitanywe n'ibitero vy'amagrenade vyakozwe ku bituro vy'amabis ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura barenga 80 barakomereka naho mwijoro ryo kwa 16 rishirwa 17 mu Rusaka mu ntara ya Mwaro yahanura ubibe na Muramvya na Gitega hishwe abantu ndwi mvugizi w'ubushikanganje bw'umutekano ku wa gatanu uheze mu higaniro cy'abavugizi b'inzego za leta yemeje ko abantu 29 aribo bafashwe
kuri ibi bitero byabaye mu Rusaka Muramvya ni Bujumbura amatohoza y'igipolisi asana yarangiye ko haramaze gufatwa harafashwe abantu 14 kuri iki gitero cyabereye mu Rusaka harimo abahoze ari abasirikare bashika kuri 4 hanyuma kuri iki gitero cyabereye Muramvya harafashwe abantu 12 harimo abahoze ari abasirikare babiri n'uri mu karuhuko k'abakuguruke umupolisi umwe hama kuri iki gitero cyabereye i Bujumbura harafashwe abantu bashika kuri 3 umwe akaba yafatanywe grenade igira kabiri yagira tere abanje kuraswa cyamukorokana aca arafatwa byemezo biriho ko ari we wabikoze hanyuma amadosiye yarashikirijwe tunga
kugeza ubu nta muntu ucanka mu rwiye uri yitirira bino bitero eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
dusubire mu Rwanda umubyeyi udita mukasine umaze imyaka 21 ashaka umwana we yaragije inshuti ye Agnes Rubagire yitabaje komisiyo y'igihugu ishinzwe abana yabivugiye mu kiganiro agasaro kaburaga
ntabwo bahise bansubiza nakomeje gutegereza igisubizo barambwira ngo njye kwa muganga we namubyariye nshaka urupapuro rwemeza ko ari uwanjye njyayo ndarushaka ndarubashyira hashize igihe rero nibwo bansubizaga ukuriye komisiyo ansubiza barwambwira ko bo badashobora kumushakisha ngo ahubwo nimubona nzababwire bamfashe kumpuza n'umwana numva nta gisubizo kizabampaye
niba ari kumushaka ukamwibonera kuki bari gukenera abandi kugufasha kumushaka
nyine banciye intege arambwira ngo nzamwishakire nimushaka ngo ashobora kutemera kuvugana nanjye ngo bo bakaba aribwo babizamo ariko namubonye nahita mvuga nabashije kumubona nta kintu byaba bimfashije kugira ngo bo babimfashemo nanjye ubwanjye nabyikora cyangwa nkitabaza abandi
hari n'urundi rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB kubera ko icyakozwe kirasa n'icyaha wigeze witabaza urwo rwego kugira ngo rugufashe gukora ubushakashatsi iperereza ryimbitse kuri icyo kibazo
ntabwo ubonagezeyo ariko hari umuntu umwe uzi neza uko byagenda nabajije arambwira ngo ibicyaha cyarashaje
ijwi ry'Amerika rishatse kumenya niba icyaha cyo gutwara umwana gisaza yifashisha umunyamategeko Felicien Gashema nabanje kumubaza niba icyaha cyo gutwara umwana cyangwa se cyo guhabwa umwana ngo umurere ntumusubize icyo cyaha kiramutse kibayeho niba kigeraho kigashaza
icyambere na mbere ni ukumenya icyaha nyabaki yakoze turebye itegeko ryerekeye kurengera umwana ibyo bishobora kuba biteganywa n'ingingo 31 y'itegeko nimero 71 agakato 2018 ryo kuwa 31 ukwezi kwa 8 2018 ryerekeye kurengera umwana rero iyo ngingo 31 iteganya ibijyanye n'icyaha cyakorewe umubyeyi cyitwa kwambura umwana ababyeyi. Icyo cyaha rero kikaba giteganywa cyangwa gihanishwa imyaka iri hagati y'ibiri kugeza ku myaka itatu n'ihazabu y'ibihumbi 500 kugeza kuri miliyoni imwe y'amanyarwanda iyo gihamye iyo uwakirezwe ahamijwe agihamijwe n'urukiko.
Niba icyaha cyarabayeho ukurikije amategeko, icyo cyaha cyakozwe ryari?
Icyaha gisa nkaho cyatangiye gukorwa igihe yatangiye kwimukana umwana. Dukurikije ubuhamya bw'uwo mumama, turasanga harahavuga yuko yajyaga gusura uwuriraga umwana, yamenyaho umwana ari, uwo mumama bugacya yimutse akajya hanze. Mvuga ngo yakoze icyo bita umugambi, n'ikintu yagambiriye kuva kera cyo gukora icyo cyaha. Rero kugira ngo icyaha cyuzure, hari cyitwa umugambi, hari cyitwa element materiel, ikintu gifatika. Kuvuga ngo umwana yaribye, n'umuntu ahari ufatika. Umugambi noneho, umugambi yawucuze ryari? Uko kwimuka muri quartier ajya mu yindi, mu ntara ajya mu yindi, wenda cyangwa ava mu gihugu ajya mu kindi, nabyo biragaragaza umugambi yari afite, kuko ntabwo yigeze yimuka ngo amenyeshe umubyeyi w'umwana ko aho azasanga umwana naramuka amushatse. Bivuze yuko yamuhishaga amakuru kuko afite umugambi utari mwiza wo gukora icyaha. Itegeko naryo rikaba ribiteganya, iyo umuntu afite umugambi, iyo icyaha, iyo umugambi uhari, iyo materiel igaragaye, itegeko rihari, akabuza uwabikoze arabikurikiranwaho, yabihamwa n'urukiko akabihanirwa.
None se ko ari cyo natangiye nkubaza, icyaha nk'icyo kirasaza?
Ntabwo icyo cyaha navuga ko gisaza mu gihe cyose umwana agifite umwuka, kuko umwana ntabwo ari umutungo w'umuntu ku buryo wakwibwa, umutungo wakwibwa hanyuma y'imyaka runaka ugatakaza uburenganzira bwo kukurikirana. Mu yandi magambo, nk'igishobora gusaza mu gihe cyose, kuko icyaha gikorerwa abantu.
None Maitre Gashema, hari itegeko mu Rwanda riteganya uburyo umuntu uwo ari we wese ugiye mu gikorwa icyo ari cyo cyose kirebana n'ikintu umuntu yakwita gucuruza abana cyangwa se kubahererekanya mu buryo butemewe, ku buryo bashobora gukurikiranwa?
Itegeko rirahari. Itegeko mu Rwanda avuga rishobora kuba rijyanye n'icyo kibazo, itegeko nimero 51 agakato 2018 ryo kuwa 13 kwezi kwa munani 2018 ryerekeye gukumira, kurwanya ndetse no guhana icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu ku bandi. Icyo cyaha kikaba giteganywa, iryo tegeko nayo ikaba iteganya ibyaha bitandukanye, ndetse gihana abantu bashobora kwijandika mu bikorwa nk'ibyongibyo biteye isoni.
None kuri iki kibazo tuvuga cy'uyu mubyeyi Mukasine ko yabuze umwana we, kandi nta hantu yigeze asinya ngo yemere ko umwana mutanze, we yabigenza ate? Yakwitabaza izihe nzego z'ubutabera kugira ngo arenganurwe?
Numva icyo Mukasine yakora, yakwisunga ubugenzacyaha. Itegeko rirahari, naribabwiye, rijyanye no gukumira, kurwanya no guhana icuruzwa ry'abantu, ndetse iyo bikorewe ku mwana haba ariho umwihariko. Ubugenzacyaha bugaperereza bugasanga ko nta masezerano yabaye hagati y'impande zombi, bigashyikiriza ubushinjacyaha nabwo bukabiregera urukiko. Ntacyabuza yuko uwabikoze yabihanirwa mu buryo bw'intangarugero, ku buryo byabera n'abandi amasomo.
Maitre Félicien Gashema mu kiganiro Agasaro Kaburaga, mushobora gukurikira uyu munsi saa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wiki kintegeye
shaka gasaro kawe muzakabona,
shaka gasaro kawe
muzakabona.
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania ziravuga ko zitakibona ifashanyo ihagije. Bamwe muri bo bahitamo gusubira mu gihugu cyabo ariko bakavuga ko ari amaburakindi. Barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kuzuza inshingano zayo. Babibwiye mugenzi wacu James Jovin wabasanze mu nkambi.
Kimwe gusa nuko tuvuze ibintu twebwe ngaha mu nkambi kweri hari hamashira hamwe menshi mu bihe byahera yaza tubaza ibintu ukuntu tubayeho tukabisigura mugabo tubivuze tukitega yuko ibyo twavuze byasohoye tukakena turaze nk'ubu n'inyuma y'inkambi baratubuza kujayo dusohoye nk'iyo mu mayira tubona ngo abahamiyaji bakatwiruka ko nuko ubucitse kwicumu akagaruka ngaha mu nkambi akaza yababa yasenzikaye ubundi nawe abandi nabo bakabatwara nuko
inzara ntaho tuja ntaho turaba ntaho twirukira ntanaha none ubona twakoreje inzara harirarenga tutariye kugira ngo tuziganye kaca ngaho tukatuna none twicaye ukubona twobaho gute kemba namakoko twayateye twateye namakoko kweri namahera yaha mu nkambi ntafadika kaba twege ba masikini tutakigenda mugiha nugutuna tunamaso ngaho njanye nabataruka mugiha bo bararonka nangahe bakaguru two bashuma bakaje none nkabatwege na abatama kaje nabatama turaza gupfa
kuko impunzi yitwa impunzi kabisa iritabwaho ikaronka byose ibisabwa ibikeneye impunzi none ubona twobaho gute ahubwo jembo na yuko ngaha kweri mwiyi nkambi ikintu cerekeye ubuzima bwo mu bifungurwa kweri ndabona yuko mengo ico nico kigizene kiduteye ingorane kabisa kiduteye ingorane gose nk'umuntu aronsa ko gafu akagatwara ku isoko akakabisha n'ubuzanye ibindi bifungurwa kuko ntakwamira kundi imwe nkiyo fu kugira ngo tugume tuyirya atacyo tuyikavye usanga naho nyene n'abana bacu usanga bagenda bagirane bagira ingorane z'ibigwara
kare nabagiye kwibaruka barabahereza utuntu batana muhira ngo nkakadobo nkiki ariko ubuntu nta kimwe bahereza n'agatabo ntibabaha baje n'amaguru kuva ku bitaro ndatuvuye kuva mu itoni ya kade ya 28 cyangwa ya 22 ava ngaho n'amaguru hagasikari ya mu itoni ya 28 n'amaguru ivyo kweri nivyo turasabye UN icyo kibazo n'ukuri igerageze ikiturabire
cha wibaza warashitse ushitse baguhaye agasari kandi ukajyamika hasi nore ku gasari komara imyaka 3 ukikajyamako ikireta nuko maze ikindi naco bakacavuga ngo duhaye ngo b'imijyango bameze ukungo ngo duhaye ngo abapfakazi ngo duhaye ngo abatishoboye bamwe bishoboye none bacaye yakura hehe yo kugura kagasari kandi ntibashoboye kujya inyuma y'inkambi kubera ko nta ruhusha dufitiye none wowe watishoboye acagakura hehe twebwe turasaba yuko yuweni yora bibiharuro nkuko yadufashe bwa mbere kuko none ni safuriya dufise zaratobotse ibibido dufise zaratobotse kira kintu cyose baratugabiye zaramaze guhera
ubuteka UN nkiko yatwakiriye kadushikana no muri Tanzania twari tugowe reka yo yaratwakiriye n'utuzira dufasha kutwubakira ahubwo nibandanye n'ubu idufashe hanyuma igihugu cy'amahoro nicaboneka niyaba barambiwe twebwe turiko twataha hanyuma ikindi cya kabiri nibarabe rero kimba rubwo bugari baduhereza butuma tumeregwa nabi cyane bagomba ko dupfa nibahereza uburenganzira UN irafise ibibanza yitunguruze ko ntakiri twuhagarara ko guko ngaha turabuhije
nihere ku murongo ngohubwo kujya nyene twakiriye iduhe kujya nyene kuko ndabona umutekano mu banyagihugu bosubira kuba hamwe hariho n'igihahunguka atafise shikira none akavuga ati none ino ndabuze ho njyama ntahariya nuko nyene akafa kwiyahura nk'uwiyahuye nyene akafa kugenda uko nyene niho benshi wumva baca bagaruka kubera basanga ataba ari bushikire kaja mu bindi bihugu kandi no mu byo bihugu hari igihe badashika cyangwa bagashikayo nta nuko baba bazi ibihari gucyo n'ukubera n'ugufa nyene guta umutwe bakapfa kurondeza icyo nifuza rero UN ni uko yadufata nk'umubyeyi wacu igasubira ku murongo yahorako nk'uko ari yatwakiriye ikaturosa ibyo dukeneye.
Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania baganiraga na mugenzi wacu James Jovin. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubil ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Mbashimiye kuba mukomeje kuba benshi mukurikira radio Ijwi ry'Amerika, cyane cyane abari mu mujyi wa Santa Monica muri leta ya California muri Amerika, kimwe n'abari mu Kiyovu i Kigali mu Rwanda. Niba byarabaye muri iyo migi yombi bamwe bahamya kwihuje uburanga nkifurije umunsi mwiza mwari kumwe na Veniste nshimiye Imana
Amerika ya Gavigaria